VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiza ibiganiro vya mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri bene zanje tumwe se turi kumwe kuri munsi wa kane itariki 26 y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2016 muri kumwe na Frederic Monikije na Oriane Itangishaka agiye kudushikira ku ncamake makuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Oriane,
murakoze cyane. Frederic Monikije ndabaramukije na mwese muduteza amatwi. Prezida Pierre Buyoya yahoze arongoye Uburundi akaba muri aka kanya ari intumwe idasanzwe y'umukuru w'ishirahamwe ry'umwe bwa Afrika mu gihugu cya Mali n'akarere k'uburaruko bwa Afrika bita Maghreb. Avuga ko umuhuza Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania yakoze igikorwa gikomeye mu guhuza Abarundi. Buyoya yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Mundikije mu kanya gaheze. Reka tubashikirize ivyo yashikirije atangura avuga ko ibiganiro vyabaye yarusha uko abibona vyagenze.
Kubwanje kugira ngo ibiganiro bigire icyo bishikako, byoba ibiganiro bihuza abarundi bose, imigwi yose ivuga ko ari se ibyiharanira muri politiki. Hamwe atanu mwavuga ati jewe narakumiriwe kubera imvo iyi n'iyi. Ibyo rero nk'uko twabikurikiranye byashobotse, nibaza ko ari ibintu byo gukosora mu mibonano izokurikira, kugira ngo by'ukuri ibyo biganiro bibe ibiganiro bihuza abarundi bose mu migwi cyane cyane ya politike yose.
Leta y'u Burundi ivuga ko abarundi bose bakwiye kuja mu biganiro, ikabivuga ko hariho n'ibiganiro vyatanguriye mu Burundi, ikabivuga ko abatoja mu biganiro ari abantu bonyine bafise uruhara muri kudeta yateshejwe hamwe n'imigumuko n'ubwicanyi ubandanya. Ivyo mubivuga ko
kubwanje nibaza ko ari byiyumvira bya bamwe bamwe, mugabo iyo tuvuze ibiganiro bihuza bose no kuvuga bihuza abo bose biyumvira ko bafise uruhara mu bya politike byo mu Burundi, tutarabye icyo umwe wese yagiriza uwundi, kuko tubigize gutyo dushobora gusanga ari bake bokwemerwa muri ibyo biganiro.
Urakoze cyane Frederic Mundikije kuri icyo kiganiro wagiranye na Pierre Buyoya mu kanya gaheze. Kandi naho inyuma yaho Colonel Lucien Rufyiri yiciwe ku wa gatatu imbere y'inzu yiwe muri zone Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura, ubushikiranganje bw'umutekano mu Burundi bumenyesha ko ashobora kuba yazize amatati y'amatongo. Ubwo bushikiranganje busigura ko ayo makuru atangwa n'abantu makuru yuko ashobora kuba ari abasirikare bo mu gisirikare cha kera cha ex-fab babandanya kwicwa. Bavuga ko ayo makuru atangwa ari abantu bashaka gucanishamwo abagize inzego z'umutekano. Moyize Nkuru Nziza icegera c'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi niwe yasohoye itangazo abishikiriza tumutega amatwe.
Itangazo ry'ubushikiranganje bujeje umutekano ryashaka kubeshuza inkuru ziriko zicana cyane ko kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi zivuga ko ari uruhigi w'abahoze mu gisirikare cya leta ex-fab rubandanya. Ibihuha nk'ivyo biramaze igihe aho atakindi bigamije atari inyigisho hamwe no guhuvya abari mu nzego zijeje umutekano, zigatangwa n'abantu atakindi barota atari uko igihugu cacu c'u Burundi cakamwo umuriro. Umuhisi Colonel Rufyiri Lucien yari yarituye igisata kijejwe ugutohoza no gukurikirana inkozi z'ikibi, ayimenyesha ko hari akagwi k'abantu bariko bamunyaga ku nguvu itongo ryiwe riri muri zone Maranvya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Iterabwoba ryo baryarakurikiye kugira ahebe ugo rubanza. Ubushikiranganje bujeje umutekano bumenyesheje ko amatohoza aje yatanguye kuri ubwo bwicanyi kugira abakoza ko kabi bamenyekane bongere bahagarikwe bashengezwe mu butungane, binashoboka herekanwe isano ry'ugo rupfu nabo bari kubagerageza kumunyaga utwiwe.
Izo nkuru zibiri tubashikirize mu ncamake, turaza kubashikiriza mu buryo burambuye mu kanya kari imbere. Murakoze.
Turagushimiye nawe Oriane. Ubu naho ni cya gihe cyo kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi radio Ijwi rya Amerika muri Sanga. kumusi wakabili niho imibonano ya tunga nijwe numuhunza Benjamin Mkapa yaoze atuwa lejibu cha Tanzania Erangira. Yomibonano yari ya tangwe kumusi wakatandatu windwi iheze kuigine kezo ya milo yunari mwedu kukwezi kwa katano. Hali imirgui hamge nimigamge ya tumiwe aliko ihitamu kutitawa ilizobiganilo. Mwuko hali imirgui itari ya tumiwe muli vizobiganilo. Mnijamburi jiwe lido gusozira imibonano ya gize imirgui itandukanye ilimu inuwa za leta y'u Burundi. Abakuru b'imigambwe umurwi userukira abafasoni umurwi userukira urwaruka abatetsi bahoze batwara Burundi hamwe n'indi mirwi president Mkapa yaratangaje kwazo kumviriza indi mirwi yose itari muri iyo mibonano ya mbere yamara aho abarundi batahukiye mu gihugu cabo hamwe no mu bihugu barimo muri iki gihe amarira irabandanije mu bavyeyi n'inshuti z'abantu bagandaguye mu bice bitandukanye by'igihugu. Abarundi benshi barifuza kubwicanyi bubandanya mu Burundi guhagarara kuko ata muntu numwe arekuriwe gutwara ubuzima bw'ubundi naho yo bafise ivyo asaba byumvikana vyongeye abarundi batari bake mu biganiro bashikiriza bavuga ko atakizero kanini bafise mu biganiro bizohava bitangura kuko byibonekeje ko abanyapolitike bashira imbere inyungu zabo aho gushira imbere inyungu z'igihugu. Ikindi kibazo kigiteye amakenga abarundi bama bashikirije ngo nuko abanyapolitike batavugana ukuri. Mbega ikintu cokorwa muri kigihe kugira ngo umuntu wese ahari hose avavanure n'umutima w'ubunyamaswa wo guhiga no gukwipfuza kwica umurundi bavukana n'ikihe. Mbega ikintu cotuma abarundi bumva ku gihe cyose umunsi urangiye hari abarundi bariko baricwa batekewe n'ubwoba batariko baraja mu mirimo yabo bagorewe mu buhungiro Burundi buba buriko burasubira inyuma nk'ibirenge n'ikihe. Ikintu cogarukana amahoro arama mu Burundi n'ikihe. Kuri ibibazo byose twatumye president Domitien Ndayizeye yahoze atwara Burundi hamwe na Richard Chiramunda umukuru w'iradio n'ikinyamakuru gitangariza amakuru kuri internet. Turi kumwe muri iki gihe turacari kumwe na Richard wenyine. Ndabona ko tukirondera president Domitien Ndayizeye. Mwiriwe neza Richard Chiramunda.
Mwiriwe neza Frederike, muraho.
Turaho turakomeye namwe murakomeye.
Yego turaho n'ukuri.
Yego ndazi ko mwakurikiranye namwe ibiganiro byahuje abarundi yarusha sibiganiro nkuko vyashikirijwe n'imibonano bariko barabonana n'umuhuza bamushikiriza ivyiyumviro vyabo ku kuntu amahoro yugaruka mu Burundi. Murashaka kutubwira ikintu ubwa mbere na mbere mwashimye muri iyo mibonano?
Ikintu cya mbere umuntu yashimye ni uko twashitse aho ubu rero abarundi bashoboye kwicarana ku meza bakabonana. Urumva twari tumaze iminsi twumva yuko leta y'u Burundi idashaka ibiganiro. Mwarabonye rero ko yemeye ikabyitaba naho yaserukiwe n'umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu. Iyindi migambwe yarashoboye kuza abahoze ari abakuru b'ibihugu baravyitavye. Ni ikintu cya mbere umuntu ashobora kuvuga ni gushima kuko bashoboye kwemera bakitaba ibyo biganiro bitako ari consultation. Mugabo ni ikintu cya mbere mu gifaransa bavuga certain premier pas. Ni intango twizere rero yuko bazobandanya bitaba ibyo biganiro kugira dushike ku mahoro aramye.
Mu majambo make murashaka kutubwira ikintu muba mutashimye mu byashikirijwe?
Mu bintu tutashimye biriho nkatwe turi abamenyesha makuru dukurikirana cyane ibya politike mu gihugu cyacu. Twarababajwe cyane n'abantu baza barakwiragiza ahantu hose ngo umuhari witwa Sinarede ko utitavye ibiganiro. Mugabo byari ububeshi burenze ko kuko abagize Sinarede niho bari bari. Abahoze ari abakuru b'ibihugu Nyenicubahiro Domitien na Nyenicubahiro Ntibantunganya niho bari bari. Abatwara CNDD Nyangoma yahoze atwara kandi yo Sinarede niho yari ari. Abakuru b'imigambwe mu mugambwe UPD niho bari bari. Abo muri Prona barabyitavye nka bose niho bari bari. Hama mugabo tukaguma tubabazwa no kumva abantu bariko baraseremerera hirya no hino ngo Sinarede ntiyatumiye ngo Sinarede ntiyaje. Nukuri ibyo bintu byo kwama turiko abantu abanyepolitiki bama bariko barabesha abanyagihugu bavuga ibintazi nibyo bintu biturubika abakurikira cyane ibya politike bakabura icyo bafata n'icyo bareka mugabo icyo umuntu ashobora kuvuga nuko ibyo bintu byarababaje umuhuza yaratevye wenyene arabivugira aravuga ati ndabasavye muhagarike mutangure kuvuga amakuru nyayo abo bose muvuga ko badahari arahari mugabo icyo twabonye gusa urumva aho ni cyagenze nabi mugabo n'ikindi kitashimishije abantu nuko umugambwe wonyine ukomeye uvuga yuko tubona ku rubuga rwa politike utari uhari umugambwe MSD wa Alexis Nduhije niwo twovuga wonyine kutari uhari nkumbure barafise izindi ntumbero barafise ingene babyitegurira mu nyuma bazobitwibwira nicyo nshobora kuvuga ku cyerekeye
ikibazo cy'imirwi ititavye ni yitavye turakigaruka ko ariko muri aka kanya nashaka ndabamenyeshe ko turi kumwe na perezida Domitien Ndayizeye yahoze arongo Burundi akaba kandi yari mu biganiro by'Arusha akaba muri iyo mibonano y'Arusha akaba kandi yatumiwe ku giti ciwe cyahoze arongoye Burundi muri beneza perezida Domitien Ndayizeye
mwirewe Frederic
murakomeye neza
Ego ndakomeye ku mubiri.
Aho ukomeye ku mubiri nibaza ko ukomeye hose.
No ku mutima. Mutima aracacumbagira. Ego umva umaze iminsi hari yarusha turi mu biganiro ukabona ngaha mu Burundi ko hameze ntiwavuga ngo ku mutima umeze neza. Narijya twumvise ko ejo hari undi mu koroneri yishwe. Umva ko ingorane turacyazifise
abarundi bari bagize akizera ko mugiye gukoranira yarusha mugatangura gushikiriza ivyimubiro ubwo bwicanyi bwa guca buhagarara ikintu mwibaza ko gituma naho habonetse intambwe nziza amahoro atagarutse ka ubwicanyi budahagarara niki
oya ntawo kwihebura ahubwo twovuga tuti mbega kubera iki hari ubwo bwicanyi kuko kugira ngo tubuhagarike ibyo biganiro bigomba kuba ngira ngo uko no bivuga twari yari intango urabona yuko yari inama ya mbere ibaye ntawo vuga ngo cyari guca bihagarara ubwo nyene kuko abantu mu byukuri ntibaratangura kuganira kuko icyo umuhuza yakoze Perezida Mkapa kwabaye ukumviriza abantu bari bagiye urumva rero ntawo kwihebura kuko turacari mu ntango nico novuga gusa
mwihweje rero ukuntu iyo mibonano yagenze murafite kizero ko umuhuza azoshora kumvikanisha abarundi n'abarundi bonyene bakikebuka bakavugana ukuri maze abarundi cyane cyane bato bato birwa baricwa ikana bakuru nyene bicwa ubwo bwicanye ubugahagarara n'imiryango amarira y'imiryango irwa irabura bayo akarangira
gambere hoho kiretse umuntu adafise umutima niwe yo atobabazwa n'ibiriko birabangaha mu Burundi kandi munazi ko bimaze umwaka wose icakabiri nuko mwamenya ko kugerageza guhuza abarundi kugira ngo dushobore guhagarika izo ndyane nubwo bwicanye buri hagati y'abarundi byatanguye kera urazi ko Museveni yaje akarungika umushikiranganji wiwe ajijwe by'umutekano by'igisirikare ariko biganka urazi yuko no mu kwezi kw'12 twagiye kugura ibyo biganiro Entebbe bamwe bamwe mu cyane cyane umugambi uri ku butegetsi bakavuga ati twe ntituzigera twitaba ibyo biganiro havuzwe byinshi ubona yuko hariho uruhande rutashaka n'urundi rwashaka ariko abantu n'abahuza bakamubagira bati nyamwabagabo mwigenda muganire ubu rero kubona iyo ntango yaratanguye abaserukira igihugu cy'u Burundi bakagenda abaserukira umugambi uri ku butegetsi bakagenda n'abatavuga rumwe na leta bamwe bamwe bakajayo naho batari buzuye ibyo biganiro bikaba afatse no bugi biganiro ariko uko kumvirizwa kukaba hanyuma umuhuza akavuga ati nabataje jewe nzobumviriza jewe nibaza yuko ari ntambwe ya mbere
yego me
rero namara guheza ibyo jewe nibaza yuko azogira icegeranyo yongere arabo kuntu yokumvikanisha abantu ku rutonde rw'ibyo tugomba guharira kugira ngo uwo mutekano garuke nibaza ko ari nabyo tuzotangurirako nibindi imvo yabyo
ego mete
umuntu yokwizera mundikije
aho kwiheba ndumva kwa akizero kariho ni byiza cyane gose turi kumwe kandi na Richard Chiramunda Richard tugaruke kuri wewe cyane cyane kuvyerekeye ako kizero namwe murafite kizero ko ayo mahoro eka abarundi bazopfundika amasezerano arama y'amahoro hariho ibirego byashikirijwe aho iyo mishikirano aho iyo mibonano itanguriye ibyo birego bikaba byari ibirego mwashikirije ubwa mbere byo ko Senared Italia yaserukiwe hakaba n'ibindi birego byavuze ko mu maradiya mwamwe ko hatumiwe ubwoko bumwe wundi busa n'ubwakumiwe ivyo mwavyakiriye gute ivyo birabaha akizero Richard
kuvyerekeye murambabarira gato y'impande ndamutse nyene cyubahiro domisiyo ne twa la mukanije murakomeye ga president
domisiyo sinzi ko makumva
namwumvise jewe
ego me
ego namubwiye ko kumubira inkomeye kujya nakubwiye kare
nuko micro itari yuguruye yiwawe president n'ico gituma tutakumvise
Nasa mubwire ko nivuza.
Okay. Reka rero ngaruke rero kuri ico kibazo mwari mumbajije kuko mu kirundi kiragira kuyaga n'umuntu mutaramukaneje.
Nivyo.
Ikizero rero kiriho kuko ikibabaje nuko abarundi barateba gufata ingingo yo gutangura kwicarana ngo bayage ibibazo byabo mugabo iyo bamaze gutangura kwicara ibintu biragenda ninguka twarabibonye igihe tware mu biganiro yarushamo hagati y'ibihumbi 1996 gushika ibihumbi 2000 aho twari muri 3e komisiyo twari twicaranye na domisiyo ndayizeye twari ko turi ikibazo cy'igisoda twarabonye yuko naho nyene byaratevye biranyaruka turashika ku kintu mugabo ibyabaye yarusha nuko byasa n'ibintu bya korokiye ku bintu bibiri bikomeye ari byo gusangira ubutegetsi no kuvugana ibintu bya impunite nko abakoze ibyaha ntibakurikiranwe nibyo rero ubu tubwirizwa kutagaruka ko ibyo bintu nibyo bisubiye gutuma tusubira kandi kwicara ku ntebe tugasubira kuvugana ingorane zigasubira kugaruka ibyo nibyo kuvamo mugabo kucizere n'ukuri umuntu uko yabikurikiranye umuntu uko yabibonye arabona yuko ntintango kandi n'ukuri ni intango nziza kuko ingambo zose zarabyitabye kandi mu gusozera ijambo mwabivuze mu ntangamarara mu gusozera ijambo ry'iwe muhuda mukapa yarabivuze ati abatashoboye gushika hano tuzogerageza tubahamvye tubatumire baze nabo nyine tubumvirize kuko ibiganiro nyabyo ntibiratangura ariko arumviriza abantu bose kugira azoronke icafatira ko icakorera ko kugira atangure ibiganiro nyabyo byo kugarukana amahoro mu Burundi
muri ko murabandanya kumbiza iradio ijwi rya Amerika risamyana i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe no mu nyanya iradio ijwi rya Amerika deo mwiriwe neza
mwiriwe
murafite kibazo murafite cyumviro turi ko tuvuga cyane ku bibonano yabereye yarusha turi kumwe n'abatetsi ngaha president Domitien Ndayizeye yahoze arongoye Burundi tukaba turi kumwe n'umushyana ya Richard Chiramunda murafite kibazo murafite cyumviro mukanya gato
yego me na gerageje gukurikirana cyane nyakubahwa president Domitien Ndayizeye kandi nabandi muramukije muraho nyakubahwa president Ndayizeye
mikro iwe nibaza ko yugaye arakumva ibyo byose arakuramutsa
namwumvise gose kandi namuramukije
murakoze cyane reka rero nagomba ndubwe ku kibazo gatoya kubijyanye n'ibiganiro byabaye
yego duga ku ijambo
twebwe nk'abanyagihugu bato turagira ibibazo cyane turaze kuri kanjye rwasha turabona ko tugeze ubu ngubu twagomba duterena cyane dufatiye kuri president Domitiano igihe ari umukuru w'igihugu hari ibintu twabonye twanumvise kuri kahishe hari ukutumvikana hagati y'abanyepolitiki byohera gute abanyepolitiki ni babanze bashire inyungu z'abanyagihugu imbere usumba inyungu ziwabo kuko ntabwo kwitwa umuperezida runaka canke umunyepolitiki runaka abuserukira bikakunanira kuba wobashikira aho woshitse kugira ngo noneho ngo ubuzima bwabo butere buje imbere na cyane nk'ubukene buri mu gihugu cyacu ivyo navyo biterwa n'iki dore uyu munsi ndibuka kuri Domitiano uwo president yari yakuyeho igihano cyo gupfa bambere yashyize igihano cyo gupfa pito ndibuka icyo gihe yavuze nti umusuma afashwe yibye yicwe byari byahagaze mugabo uyu munsi mu Burundi kwicana byabaye ubuhizi kubera iki nta butungane kuko kutabaho ubutungane rero bituma hatabaho gusasika inganda warahayikorera ibyo yishakiye kubera ko abari uyu nuriya ashyigikiwe nuriya nibarabe rero abo bategetsi kugira ngo noneho bashyire inyungu z'abanyagihugu imbere hanyuma babone icyo bazotwara imbere mbega uri kurica abantu uzotwara iki uzotwara ibiti uzotwara ibikoko uzotwara iki nicyo gitekerezo cyane nari mfise kugira ngo noneho batware iyo bagiye hariya baganire bashyira imbere inyungu z'abanyagihugu murakoze
urakoze mugisha abanyapolitiki bashyize inyungu z'abanyagihugu imbere amahoro yosasagara mu Burundi icyo ni kimviro abarundi benshi bashikiriza nagira mugire ico mu kivuze ko president de monsieur Ndabize
ega ikibuze nico nyene ikibuze nico nyene nuko abayobozi b'igihugu hakwisunga ajyamasezerano yarusha nkuko twari twarayateguye aho twari twarashize imbere amahoro no gusubiza hamwe aho twari twarashize imbere ugusabikanya iby'igihugu gifise hagati y'abene gihugu dukurikije iby'umwumwe ashoboye dukurikije ko amoko yose ategerezwa kuja mu butegetsi n'ibindi ibyo byose byaciwe ku ruhande nico gituma iri kuraraba ingorane Burundi buhari Burundi burimwo uno munsi ukaraba n'icatumye uyu mudugarara wongera kugaruka mu gihugu nukubera yuko icyo cyumviro nyine ariko aravuga kitubahirijwe cyo ndamutahura neza kandi ndabishigikiye kuko kubahiriza inyungu z'abanyagihugu erega nawe nyine abarimo ntawo uvuga ngo inyungu z'abanyagihugu yiyibagire kuko koko barukubeshanya ariko agomba kumva ko nawe nyine agomba kunezerwa muri izo nyungu z'abanyagihugu arimo ariko atari wenyine
icyo kibazo
cy'ingoranero zihari nuko muri iki gihe hariho ugukumira abandi abantu bakikwegerako ivyo rero ntibishobora gukunda ari naco gituma waravye ugasanga ishigwa mu ngiro y'amasezerano yawe ishigwa mu ngiro y'ibwirizwa nshingiro byaravye cyane cyane ukwikwegera kukuruta ugukunda abanyagihugu ariko kuri muri iyo bwirizwa nshingiro risaba yuko buri manda zibiri haza uwundi yitoza n'ibindi n'ibindi
icyo nikibazo president Ndayize tutogaruka ko ngaha
ngaha n'ibindi n'ibindi
icyo kibazo cy'amamanda nitwokigaruka ko ngaha kuko abahinga batandukanye banonosoye ibwirizwa shingiro barigize kukivuga ko JWS n'umuhinga mu byerekeye amategeko abo bahinga rero abo tuzi gushika ubu baragize icyo bakivuga ko reka mbaze icyo kibazo mushyanahe Chiamunda Richard na mugire cyo muvuze ko cimva cashikijwe na Deo kivuga ko abanyapolitiki muri rusange badashira imbere inyungu z'abanyagihugu bashira imbere inyungu zabo
ivyo ni ibintu bimaze imyaka myinshi byikaragaza mu Burundi kuva imyaka twitareza ne dore independence nuko vyamye abanyepolitike bose abategetsi bose batwaye Burundi baguma bikwegera ko baragize amatungo ibitubire caraduze kitarenza ivyo byose nivyo bikwiye guhinduka nicyo kintu coba ciza hamwe abanyepolitiki bacu dufite uno munsi cyangwa cyane cyane je namambwira abejo boza bafise umutima wo gukunda igihugu no gukorera igihugu hari ikintu gihambaye cyane twama twibahiraga ari yo ngorane ya mbere mu Burundi nuko hari ikibazo cy'uko abantu baheza ishuri bagaheza za university aca abona yuko atahandi hantu na hamwe ashobora kurondera akazi atari muri leta abantu bose bashaka kurondera ubuzima bwiza baja muri leta guhiga ayo mahera niho rero haca hazamo rero ukukundinda uko baguma batwara amatungo ya leta amatungo y'abanyagihugu ibyo nibyo umuntu abwiriza gushira imbere ibyerekeye changement de mentalite abantu bagahinduka bagashira inyungu z'igihugu imbere gusumba inyungu zabo muri ibi bihugu by'i Buraya kuba umu fonctionnaire wa leta, kuba umukozi wa leta, ubu umunyarikwa, abantu bose bahiga kuja gukorera mu entreprise privée kugira bisunure, mugabo iwacu usanga bose birukira kuja gukora muri leta, niho rero acyatanduka rero hatandukira rero iyo ngeso yo gushyira mu nda yo gukundinda gusumba gukunda igihugu. Nibyo bibwiriza guhinduka ahandi ho tudahinduye icyo cyiyumviro, tutahinduye izo mentalite, tuzokwama turi muri izo ngorane misi yose. Habaye amatora, udatsinze amatora agaca atangura kudurumbanya umutekano uko nyine uko nyine. Urabona ko dusubiye inyuma imyaka 16, dusubiye inyuma gusubira kuyaga kuri bijya nyene twari twaraheje.
Icyo kibazo mushikirije cyo uko abantu batozera amaso kuri leta no kuntu muvuga ko abatsinzwe baca bavuga ko bavuye muri aya matora turakigaruka ko ndabaza na perezida Domitien Ndayizeye yagire icyo kivuze. Ariko nari mfite wundi munywanyi muri radio Ijwi rya Amerika. Mugisha muri neza telefone ya Mugisha nibaza kwishora kubigiye, ariko reka muratwumva Mugisha, muratwumva?
Yego ndabumva.
Murafite ikibazo, murafite icyumviro, duga ku ijambo.
Icyumviro nari mfite, nashaka guterera ku biganiro biheruka gutangutswa. Ebe nk'abarundi turiko turaraba ingorane twagiyemo kuva mu kwezi kwa kane, icyo twari twiteze ku biganiro twari gusubiramo ivyabaye, twagomba kuraba hagati y'umugwi wagwanije Nkurunziza yitoza hamwe na Nkurunziza, tumenye uwaho Nyanza ubwirizwa shingiro n'utariho Nyanza, mu nyuma tuze tubone uwo twafata ku byakurikije.
Murakoze Mugisha, murakoze Mugisha. Reka duhe n'ijambo kandi Arnaud nawe nyine nibaza ko ari ngaha. Arnaud mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Murafite ikibazo namwe, murafite icyumviro? Egera telefone hanyuma uvuge cyane.
Ndafite utubazo tubiri n'intereyano ntoya.
Unyarutse cyane rwose.
Namutse nyakubahwa Perezida.
Yego.
Nashaka ndamubaze ubudasa buri mu biganiro byabaye mu 2000 n'ibiganiro biriko birabubu, ubudasa bwa buhagaze hehe? Icyizere bafise yuko ibyo biganiro byubuye kingana iki ku biganiro by'iki gihe yuko bidogeye icyo bivuyemo? Intererano yanjye nayo nagomenda gusaba nyakubahwa mumenyesha makuru ehe, kuvuga yuko manda ya gatatu atari yazanye impari, tuzoguma tuyivuga n'ubu nosaba Perezida yuko batawubyirengagiza bari mire kugwi.
Urakoze Mugisha ni Arnaud, urakoze. Reka tuhe ijambo umushyira ntahe Richard Kiramunda agira icyo avuze ku bishikirizwa cyane cyane na Mugisha na Arnaud. Mugisha avuze ko bakwiye gutohoza bakamenya uri mu makosa ku byerekeye uruhagarara rwabaye mu Burundi. Ibikindi kibazo cabajijwe naho no coco cabajijwe president Ndayizeye, turamubaza mu kanya agira ica kivuze ko. Richard, ijambo ni rwawe.
Ego, kuri ku bintu byabaye haraciye uyu mwaka, umwaka wose ibyo ubwicanyi, uko gupfunga, kwangaza abantu, ni ibintu bitazoshobora kwijana. Ni nabivuze mu ntango yuko icatumye Arusha ya mbere ipfa ari ivyo vya cyo kunegosia ama impunite ngo ntibahanwe ku makosa bagize cyangwa ku matungo batwaye. Ivyo ntibishobora gusubira kuba kuko twoca mu myaka 5 cyangwa 10 yindi kuri kira tuko dusubira kugaruka kuri ibi nyene. Ni ukuvuga yuko amakosa yabaye ubwicanyi buba ku ngambo zose, buba kuri leta cyangwa ku batavuga rumwe nayo, ibihano bigirizwa kuboneka, imanza zigirizwa kucibwa, tukamenya neza na neza uwagize iki n'iki, uwishe uyu n'uyu n'icyo yamwishiye, kugira ntibize bisubire kuba. Erega hataciriwe imanza, ukuri kutabonetse, ibi bibazo byose turimo mu Burundi ntibishobora guhera, kuko ababikora bagomba bagira ingufu nyinshi kubera badahanwa. Iyo bantu bakwiye guhanwa, ibi byose biriko biraba, tukamenya ababigiza baribo ntahe, bikabakubita mu gahanga.
Reka duhe ijambo Perezida Domitien Ndayizeye nawe kuri icyo kibazo nyine cyabajije na Mugisha, hamwe n'icyo kibazo cyabajijwe na Arnaud, avuga ko yamusigurira ubudasa buhari mu biganiro byo mu 2000, eka n'ibiganiro n'imishikirano yatanguye, eka na kizera yo bafise.
Murakoze mumbabarire sinari numvise neza ibyo bibazo kuko telefone yari yacitse ariko ubudasa bw'ibiganiro byo byo mu mwaka 2000 n'ubu ngira ngo mwese murabibona kiriya gihe injyane zari zihagarariye ku ntambara zihagarariye ku kutagira intumbero iki gihugu kigenderako ari nacyo gituma muravye amasezerano y'Arusha arimo ibisata byose biraba iki gihugu no kuvuga intandaro y'injyane z'abarundi mbega twofata yihe ntwaro kugira ngo Burundi bushobore gutwagwa ariyo demokrasi turanafata ikiringo cy'imfata kibanze kugene kizogenda igice cya gatatu carabivyerekeye igisirikare n'igipolisi kugene twogisabikanya kugene cyo kubakwa incuro bwa kane twize iterambere y'igihugu urumva rero yuko twashize ngaho intwaro yose y'igihugu ukuntu ngo itegerezwa kubiri kuva hasi kugera hejuru n'ubutungane burimo ico gice ico gihe n'ivyo twize ubu rero ibyo byose ntitugomba kubisubiramwo kiretse dufuse ibyo twumvikanye kiriya gihe kandi kugeza ubu ni nacyo gituma tuvuga tuti ni ngombwa yuko duhagarara kubyo twasezeranye mu masezerano y'Arusha biri mwibwirizwa nshingiro yuko bitegerezwa gukurikizwa kuko kugeza ubu twese turemeza yuko kubikurikiza ari byo bizotuzanira agahengwe ngaha muri iki gihugu tukanafatira no kukiringo cy'imfata kibanza yuko byagenda neza
ibintu president ndayizeye byo shirwa imbere nibihe ibintu byoje ku rutonde rwa mbere nibihe
sa
ibintu byoje ku rutonde rwa mbere mu biganiro bizohuza abarundi nibihe
kubganje ubwa mbere na mbere tugomba kumvikana mbega turavahe turajaye kubera iki kuko abatware bamwe bari muri iki batware iki gihugu muri iki gihe basa n'abatemera amasezerano y'Arusha basa n'abatemera yuko Burundi twagwa kariya kagene ari nacyo gituma usanga bamwe bavuga ngo amamanda no kuyakura kugira ngo umuntu azitoze imyaka ashatse aricyo gituma bamwe bavuga ati gisirikare tugomba kubisubiramwo 50-50 ntitwemera abandi bakaza bati bijya bya 60-40 ntituvyemera ntakuraba ibyamoko nka kumugira ngaha mu Burundi ngo ibibazo byamoko byarahetse nicyo gituma tuvuga tuti ibyo twesezeranye y'Arusha byategezwa kuja mu ngiro nyuma y'ikiringo cy'imfata kibanza ni ngombwa ngo bibanze bije mu ngiro kugira ngo niba hari ibintu bimeze nabi tuzobikosore ariko ibya mbere twamaze kumvikana twamaze kubona ukuntu tubishyira mu ngiro kandi tukabishyira mu ngiro neza icyo nicyo kibazo nyamukuru abarundi bafise kugeza ubu kuko ayo masezerano yarigiye araba viole uko imyaka yagiye iraza sinirirwa ndabisubiramo ingorane zabaye mu kiringo cya mbere cy'imfata kibanza ingena amareta yagire yaharahagarara abantu bicwa iki kiringo cya kabiri iyi manda ya gatatu ubusuma ubutungane butameze neza kujya kira munda yamwe arabivuga ibyo byose byerekana yuko aya amasezerano y'Arusha uko abitegekanya atariko yagiye mu ngiro ubu rero tugomba kugaruka kuri ayo masezerano no nyene akaja mu ngiro koko hanyuma ikintu tubona kimeze nabi tukagihindura icya mbere rero ni ukugaruka kumvikana tukakumvisha umutegetsi wese azozejo kwategerezwa kuyakurikirana agakurikiza rya bwirizwa nshingiro uko rimeze ni naho tuzoca tuvanamwo umuti w'izinjyane zose zihari ubu bwicanyi buhari
ariko preza DBC ndayizeye
hari ubutungane butari ku murongo
mu masezerano hari ingingo zo mu bwirizwa nshingiro kazi shora kuba zashizwe mu bwirizwa nshingiro gihe mwari ku butegetsi izo ngingo benshi mu nyapolitike baziha insiguro zitandukanye reka ariko tubanze duhinga
nk'abandi ga Frederic
hariho muramuzi urazi professeur Rwankara Pascal icyo yavuze ku byerekeye bwirizwa nshingiro
ariko wewe wicaye ngaho ukaraba ukugene iryo bwirizwa nshingiro ryagarukanye amahoro n'umutekano rigatuma na CNDD-FDD ta rigatuma na FNL ta iyo urabye mu kiringo cy'imfata kibanzu kugena imitima y'abarundi yari ishize hamwe
na twariko tuvuga ingingo zimwe zimwe president Ayizeye
bagatangura bagakora ibijumbo bikaba ingorane ngaha mu Burundi kuko byari byinshi
twariko tuvuga ingingo zimwe zimwe ingingo 96 302 ariko reka duhi jambo na Richard Ciramunda nawe nyene agira icavuze mbega Richard ikintu abanyapolitike boshimikira ko ibintu bita priorite nkuko babivuze niki ikintu bo kushira imbere muri byo biganire bizotangura niki Richard
Jewe ikintu nifuza yuko abarundi abanyapolitike bashira imbere nuko ijambo bayaze ikintu bashitse ko amatexte bashoboye gushira ku mukono bige kuyubaha bakayubahereza turafise ibwirizwa shingiro bimeze neza cyane mugabo hari abantu kubera igikenye kubera inguvu bashise muri uyu mwanya badashaka kuyuba turafise akoro darusha yashize ko umukono mu 2000 ni nziza cyane gose mugabo kubera igikenye kubera amayetere y'abantu kubera abantu bashaka gushira inda zabo imbere bakanka kubikurikiza Jewe nibaza yuko ikintu umuntu yo kwifuriza abanyepolitiki b'abarundi akabyifuriza n'abarundi bose nuko ikintu twumvikanye ikintu twicariye tukamara umwanya turiko turacyiza hamwe twahejeje kugisinya ko gushira ku mukono tucubaha tukacubahiriza tukakiraga n'abana bacu n'abuzukuru bacu kugira bazokigenderwa ahandi ho kwama turiko turangira mu biganiro umwanya wose dusubiranamo nta kamaro tubanze twemere yuko tugiye kwicarana ku bintu tuzokubaha mu byo tuvuga n'ibyo dushikiriye
tubibutse inshuti mwese ko muri komo rwandanya kumviriza radio ijwi ry'America risamenyera i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda turi kumwe no mu nywanyu radio ijwi ry'America Blaze niriwe neza murafite cyumviro murafite kibazo
ite cyumviro kuri ya politiki y'u Burundi
yego
icyo nabona abaturage nukwima abanyapolitike uko abimpama ko abanyapolitike nkuko bumva n'iyo mishyirano bagiye gukora Tanzania n'abanyapolitike bagenda akenshi n'inda zabo baba barangiye sinzi ko muri aka karere ka Afurika kirimo ifite ubukire neza gusa ntabwo dukeneye politiki yo kuvuga ngo urasanga n'iyo myigaragambye n'ibaye abo banyapolitike bene wabo nta n'umwe uri muri iyo myigaragambye usanga abanyagihugu baciye bugufiya nibo barimo barayigwamo abana babo bari mu bigo byiza imbere iyo ngiyo za Burayi ahubwo basaza kosa abanyagihugu baciye bugufi akaba ari bo bagwa muri ibyo bintu dusanga abanyapolitike rero turikwiye kubima amatwi ntabwo dukwiye kugenda mu kibazo cy'abanyapolitike bo bagakora ibyabo ni ukuvuga ngo nakore de politisiye ntabwo ari akore de populasiyo ntabwo uvuga ngo nakore ngo ugiye kumvikana n'abaturage si bayo hari umuturage uzabona umwanya muri iyo guverinoma yabo bavuga iyo babona iyo myanya bakayirwanira ni ukuvuga ngo n'ubwo bwicanyi bwose buri kuba bugomba kujya ku mutwe w'abanyapolitike kuko nibo bagiye mu baturage bagatuma abaturage bivumbagatanya baramutse batuje abaturage ntibajya kuzamura ibyo bintu sinzi ko muri aka karere kacu dukeneye kuvuga ngo turakeneye ngo kuzajya bahinduranya inzego kuko bazibahinduranya uko barushaho kuko bukeye ibihugu by'i Burayi byaradusize bateye imbere barimo bararya babayeho neza twebwe no kurya ni ikibazo sinzi impamvu mujya kuvuga ngo twebwe ngo tujye kwigana ibihugu by'i Burayi biri muri izo politiki zabo bo bateye imbere barangije kubona byose niyo mpamvu bakeneye no kubona n'imitekerereze myiza twebwe babanze badushakire ubuzima bwiza tubanze tubeho neza ibyo bintu byo kuza kuvuga ngo barashaka ngo turwanire imyanya urumva ko aravuze aho ngaho ngo niyo bakora ngo akoro ngo 60% by'abantu ntabwo bazemera ko bamwe baba basirikare ngo abandi babe 40 ni ukuvuga ko ayo masezerano azarangira ryari ni ukuvuga ngo bazahora barwana ni ukuvuga umwe azavuga 60 undi avuga 50 undi avuga 40 urumva ko ibyo ni iby'abapolitiki bagenda bashyira mu baturage kugira ngo babone uko bagumura abantu baba rero dukeneye abategetsi baza ko abo bangabo bapolitiki bahanira imyanya kunda zabo ku giti cyabo n'imiryango yabo kugira ngo bibereho neza twebwe abaturage turimo kwaba icyo dukeneye n'ubuzima bwiza
bagashakira
ubuzima bwiza tubanze tubeho neza bazabone kuza guhatanira iyo myanya
urakoze Blaise reka duhe n'ijambo Sindizera mwiriwe neza Sindizera
mwiriwe neza cyane
murafite ikibazo murafite icyumviro
ego icyumviro dufite cya mbere nuko tubanje gushimira abitabye ibiganiro abitaze no bakari ibiganiro ni ntango ya mbere turabanza gushimira leta turashimira n'abandi bose bagiye kuko nakigoroka mbere gakomeye cyane berekana ko muri kazoza ari kizovamo ariko icyo dushobora kunegura mu byabaye n'uko ubwa mbere hoho batigeze biyumvira abatwa kubavuga kuko keshi usanga abatwaye even ivyo biganiro bibaye batabiyumvira kuko nko muri Arusha abatwiyumviriye tudahari twashaka gusaba yuko mu biganiro bizoba bo kwiyumvira gutumira abatwa nabo nyina cyo bashikirije kuko mu Burundi abatwa twa twakumiriwe kusanga abatutsi ari 40% abahutu 30% ugasanga abatwa bobo nta kibanza bafise kiri nacyo si nibyo gusa no mu nzego za gisirikare usanga abatwa nta kibanza bafise uretse gusa ko iyo umutwa agize amahirwe agashika mu akagenda bakora ibibazo baramukoze ibyo rero ntibihagije twifuza yuko muri kazoza abanyapolitiki barimo baravuga izerekeye z'igihugu n'abatwa bomenya ko abatwa na nyene n'abarundi mu bandi na cyane cyane bakabiyumvira ko n'abagenzi byo baterereye kuko keshi mu byo maze kumva iyo umunyapolitiki avuze avuga umuhutu avuga umututsi ntigira avuga umutwa avuga umugore umukenyezi ntigira avuga umutwa byose rero twatubona yuko ego twatubona ko ikibazo cy'abatwari nkora mutima tukasha tukifuza yuko muri kazoza mu minsi za boshira ahabona abazogenda mu byo biganiro n'abatwa nabo nyene bagashikirwa bakivugira ata muntu bavugira abatwa bo nyene ubwe nyezi na ata muntu atuvugira w'umuntu usha w'umututsi aho bizogenda neza cyane gusumba kuko igihugu ni cyatwese n'abatutsi gusa ego murakoze
urakoze sindizera reka duhe ijambo abashinga ntawe twatumiye bagire ico bavuze cyane cyane batanguriye ku kibazo cashikijwe na Blaise avuga ko ayo masezerano ashobora kuba ari amasezerano hagati y'abanyapolitike bo nyene abanyagihugu umengo eka inyungu zabo ntibazitayeho reka tangure kuri president Ndayizeye
murakoze ntuzi iyo yariko aravuga jewe numva ari umuntu yibaza yuko abanyagihugu bose bagomba kuza bagashikiriza ibyiyumviro byabo bakitabwaho koko ibyo twabivuze sinirwa ndabigarukako ariko ushobora gufata abanyepolitike bose ngo uvuge ngo bose nico kimwe cyangwa ngo bose ngo ntabwo bitayeho ineza y'abanyagihugu kuko uko twese turi ngaha erega twese twageze ngaha hejuru mu byerekeye politike twatanguriye hasi bamwe turahunga abandi turaja kwiga abandi dutangura kuba abantu bato batu mu migambwe tuduga urumva abantu baje imbere muri politike nuko baba bari mishira hamwe ry'abantu benshi hanyuma muri iryo shira hamwe hagatogwa umuntu umwe nihibaze rero ngo baje abanyepolitike bahamagagwa ngo bagenda aribonyene nabo nyene bagenda baserukira abanyagihugu nayo ubundi bitari ibyo mugafata abo bantu abanyepolitike bari hejuru mukabajugunya ni nkuko hoba hari abantu bo bari
nibaza ko telefone ya Preza Damien Ndayizeye ifite ikibazo ariko reka mu kanya turasubira ku muterakamo turamuhamagara reka duhe ijambo Richard nawe nyene agira icyo avuze kuri ibyo bibazo byashikirijwe na Blaise hamwe na Sindizera Blaise we bavuga ko ayo masezerano kenshi na kenshi aba hagati y'abanyapolitike bonyene Richard we bakabasaba ikibanza gikomeye cy'abatwa muri ibyo biganiro Richard
ego
mudwe kwijambo
ego ibyo birambabaje cyane kubona telefone mucikanye na kuba wa Domitiano kuko yariko arabivuga neza hajya kenshi abantu barabyibagira iyo bariko baravuga ngo na makoro hagati y'abapolitiki gusa ngo abanyagihugu babiyobagiye ntibiba ari byo cyane gose kuko abo banyepolitike rimwe na rimwe nabo nyine baserukira abanyagihugu nk'iyo turavye inama nshinga mateka ndiko ndavuga ivyahandi mu bindi bihugu kuko mu Burundi biracari mu kajagari cyane nta utegera n'ibyo ari byo mugabo nk'iyo Assemblée Nationale ije mu biganiro nk'iyo guverinoma ije mu biganiro mu bisanzwe byari kuba byitwa yuko iri kwiserukira abanyagihugu iyo migambwe nayo ikaba ifise n'abanywanyi bayo mu gihugu cyose ikaba ikitwa ko nayo nyene iri kwira iraserukira abo banyagihugu n'ibyumviro by'abanyagihugu bamwe bamwe mugabo rero ikibabaje rero kigatangaza nuko abanyepolitiki rero biwacu niho mpora mvuga yuko ibintu bya politike mu Burundi biri atypique kandi henshi umuntu abisanga nuko abanyepolitiki bacu bamaze gushinga umugambwe akagira abanywanyi ibintu byose umukuru w'umugambwe agira abigira ku gatwe kiwe ugasanga kenshi na kenshi nta n'uwabagije abigiriye Arusha arivuga ibyo yishakira kugira inyungu ziwe azishyira imbere ugaca usanga aricyo gituma nk'ibyo Beza vuze nibyo birumvikanye icyo shavu yabivuganye birumvikana cyane kuko baca basanga nabo baziga yuko bagiye kubaserukira bazanye ibindi bintu bashize izindi nyungu imbere abanyagihugu ugacumengo babibagiye ibyo rero nibyo byo cyane cyane
egome Richard musozere ku kibazo cha Sindizera kivuga ko abatwakwiye gutumirwa nabo nyene mu kanya gato cyane rwose ndabona kanya kariko katujana dusubize ijambo kandi na president Ndayizeye abanze asozere ko ntiyari bwaheze
ego kuri cyo kintu cyabatwa kugira mushobore guha umwanya mwinshi president Ndayizeye kuri cyo kintu cyabatwa kirumvikana cyane nabo nyene barakuriye kumvirizwa kuko bama mu manama yose niyo bari kubaragendera abakuru b'ibihugu aba government iri kugendera mu gihugu hagati abatwa bama bavuga misi yose ko babibagi nibyo n'ukuri barakuriye kutumikwa nibisanzwe n'abarundi nk'abandi turangana twese amategeko nta usumba uwundi bifuza yuko baje kubumviriza nibabaha icyambo nabo nyene babumviriza birumvikana cyane muri demokrasi demokrasi niya bose igihugu ni cya bose nta ushobora kuvuga ngo bakumire ni bibi cyane ntidushobora kubyemera twaba turiko tujya muri demokrasi nyabaki turiko turakumira bamwe duha ijambo abandi
egome perezida Domitien Ndayizeye musozere mwariko muravuga cyane cyane kubyashikirijwe na Blaise avuga ko atizeye abanyapolitike musozere akanya katujanye turafise abanywanyi barindiriye
shora kwemera ingabo zitagira umutware iyo rero muri politique hategezwa kuba umutware hategezwa kugira umuntu aje imbere ari wo yita umunye politique abantu rero bari nyuma yiwe mu gihe batanezerewe ni ngombwa yuko baje hamwe hanyuma bakamusimbuza bakamusubiriza uwundi yo babyumva neza kuruta mu byukuri ugenda serukira abanywanyi biwe nayo ubundi ntushobora gufata abanye politike bose ngo bashire hamwe ngo uvuge ngo ntaco bamaze kuko hariho abakimaze kuko hariho abaharanira yuko abanyagihugu bamererwa neza kanatsinda umutware mwiza ni wa mutware abona yuko igihugu kizitwa yuko giteye imbere ari uko abanyagihugu bacho bateye imbere atari we wenyene muzorabe nibyo bihugu by'Uburaya hijya no hino bavuga yuko biteye imbere kubera yuko abanyagihugu bavyo abanyagihugu babiturukamwo bateye imbere natwebwe rero iyo ngendo tugomba kuyimenya kandi tukayimenyera kuko ino muri Afrika cyane cyane ibyo bintu birabuze ariko rero bose nitwobatera akagere ngo tuvuge ngo ntabanye politike dukeneye kuko nuwonye nari ko aravuga aramutsaje agaserukira abandi azitwa umunye politike ariko adobazanye iyo politike ariko aravuga yo guserukira abanyagihugu
ikibazo cha
tore neza abanywanyi babo
eko kibazo cha sindi
ni batore neza abategetsi babo
yego
ikibazo cha batwa
musozere munyaruta
nuko ikibazo cha batwa abatwa bafite uburenganzira bwo guserukirwa kandi nibaza yuko igihe cy'Arusha twarashize imbere yuko abatwa nabo nyene bategereza kugira uruhara ingingo zagiye zirafatwa arazizi no muri iki gihe nibaza yuko niba nabo nyene bakeneye yuko bategerezwa kujayo nibaza yuko bataracererwa mu gihe batageyo kandi umuhuza akaba yaravuze yuko batagiye bazokora uko ashoboye kugira ngo babonane nabo nyene barashobora kumwandikira hanyuma akazobumviriza nawe nyene akumviriza ibyo babitagenda neza muri iki gihe ariko rero icyo nashaka kubwira abarundi ni iki nuko muri iki gihe ntihagiye kuzotangura ibiganiro nka bimwe byo mu mwaka w'ibihumbi bibiri ubu ni ibiganiro byo kugorora kuko isemo turayifise inkingi zirahari nyaje amasezerano y'Arusha n'iribwirizwa shingiro icyo dugomba kumvikana ko no kurishira mu ngiro neza ku neza y'abanyagihugu kujya nyene tubisaba kuko nkuko twabivuze ikibyononye nuko harabashitse ku butegetsi bagashaka kurikoresha uko barisha uko bashaka bagakumira abandi ahubwo bakiraba kuruta kuraba abanyagihugu kandi ibyo bwirizwa ishingiro n'ayo masezerano y'Arusha yasaba cyane kwitaho abanyagihugu muri rusange jewe niko nashaka kuvuga ariko hari ibindi mwabuze kare imbere yuko mumpa ijambo mbere yuko
dushobora reka tubigaruke ko mukanya
nibyerekeye bijya biganiro biriko biraba muri iki gihe sinzi ko mwumpa iminota ibiri
iminota reka ndayiguha ariko reka tubanze twakire abandi banywanyi muri radio ijwi rya Amerika Richard na Eric Richard muri ngaha muratwumva
yego turabumva
murafite ikibazo murafite icyumviro
Ego, nena shaka kubaza uonye kubahwa yaratwaye igihe cha transition. Yarabonye kumbure abanyagihugu ingene bari babayeho ngena takumvikana kwariho kubera igihe cy'intambara twarimo. Ubu rero nkatangazwa n'ingene bava ngaha bakavuga ko bagiye guharanira umunyagihugu ngo umunyagihugu ngo hagire ituze cy'ikibazo mfise. Umunyagihugu afitanye ingorane n'undi munyagihugu, nimba ari umuhutu afitanye ingorane n'umututsi ninde, umutwa afitanye ingorane n'umuhutu ninde. Kubera ko batavugisha ukuri bakavuga bati turiko dupi bibanza mugana ntazo yegera mu twe rw'abanyagihugu batoya, bakavuga by'ukuri ko baharura ati nimba ari imyaka 10 aba bazi igihe batwara natwe abanywanyi bacu barananutse tudabicishije mu nzira, bakavuga bati nawe nyine hatacagiye cha transition ntiyari gushikirwa, reka tubihindukirize mu uwo mukino mugaba akakivugisha ukuri kumbure ikintu cyo kuvuga ngo bariko banaharira umunyagihugu wo twebwe iki turajishinga nuko tubukorera imirimo y'iwacu tukarengana ta mu rusoro ariko ruravuga mugaba tukabona yuko umuzi waba ari mwabanye politike nyene twebwe nibagende baganira iby'iwabo mugabo icyo kintu cyo kuza ngo ariko baharanira umunyagihugu nta munyagihugu afitanye ikibazo n'uwundi twebwe aho turi tubabaje gusa n'icyuko tutaruha dukora mugakubera ibyo njyane byabo tukaba ari badutesha umwanya twebwe ariko ubwacu kandi tuvuga tuti abo bantu niba ibyo bapfa ku bwanjye navuga nti barakwiye kubajyana hi bakabugaranira ko twebwe abanyagihugu tubasigara dutekanye bakadoda bemenye na doga bangana ibyo biti byabo. Murakoze
murakoze Richard. Reka duhe n'ijambo Eric, hanyuma duhe abashingana hahe twatumiye bagira icyo bavuze ku buryo mushikirije. Eric mwiriwe neza? Murafiki egira telefone mvuge cyane, hanyuma murafiki ibazo murafiki cyo
bintu ererano nakabazo kamwe
unyarutse cyane ngo sakanya karagi
ngo abanyepolitike ngo nta ruhara bafite. Abanyepolitike turabakunda kandi turabazi ko harimo benshi bakunda igihugu cyabo naho harimo bake batagikunda. Uvuga rero ngo ntawo ngo kubareke ngo hirya ngo tuzigize inyuma sese ndabishigikiye na gato. Abanyepolitike nyine niyo batuma igihugu gitera imbere, igihugu kitagira abanyepolitike bari igihugu. Nasaba bari abanyapolitiki bamwe bakunda igihugu n'atari benshi cyane, ntibakorere ku mugozi umwe kubera badasenyeye ku mugozi umwe badashobora gushikana igihugu ku majyambere cyangwa ku ubutungane turonka ubutungane bwigenga nk'uko tubishaka. Nasaba bari mu nari senarede yuko batosamburwa n'umuganga uri ku butegetsi. Uko ushaka kuvuna umuganda w'inkukuramwo kamwe kamwe bamaze gusambuka nta nguvuza bagitse. Yani wanje ari nk'iyo.
Urakoze Eric. Reka duhe ijambo, reka dutangure ku mushyana he Richard Kiramunda agira ico yishuye ku bibazo vya baje na Richard na Eric. Eric rangi javuga ko bakwiye gusenyera abanyapolitike mu Burundi bakwiye gusenyera ku mugozi umwe, mu gihe Richard wewe yavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'uko abanyagihugu basanzwe bumvikana ibibazo bitegwa n'abanyapolitike. Richard mukanya gato cyane rwose umuntu umwe
yavuze nibyo cyane rwose kuko abanyagihugu twokwita barambabarira banyarucari barabanyeho neza nta wankuwundi mugabo misi yose twama tubibona n'abanyepolitike babazanamwo izo nzanko bakabazanamwo ubwo bwoba bakabazanamwo ubwo bwicanyi. N'abanyepolitike bari bakwiye kwisubira ko bakikubita agashi ibyo bintu bakabiheba kuko ikibumbe mu Burundi iterambere hamwe tukotera imbere tukava mu bukene. Ibyo byo guteranya abanyagihugu, ibyo byo kuzana inzango no gutera ubwoba abantu byoca bivaho kuko abanyagihugu boca bajya ku mirimo bagakora ntawe ushobora no kubateranya. Umuntu ameze neza afise ikonte imeze neza afise itongo ririmo intungwa ikwiye arima akimbura ntawe uza kumukinisha amubesha utuntu n'utundi ngo ubujya mbo gutungwagira kwice ngo ujya mututsi ngo agira kumare ngo basoda bo muri hehe bagira bafata igihugu bagira bakuru. Oya, nta mwanya bafite w'ibyo. Yiyumvira itungo ryiwe akiyumvira ingene ari hikori n'ingene abeshaho umuryango wiwe. Icyo nico dukeneye niduteze imbere igihugu, igihugu kimere neza, izo nzanko zose uko kujya guhenda abanyagihugu bica biva mu nzira n'ukuri.
Reka Perezida Domitien Ndayizeye namwe mugire icyo muvuze kuri ivyo vyiyumviro n'ibibazo vyashikirijwe na Richard hamwe na Eric, hanyuma muce muduga ku ijambo kuri ca kibazo c'Arusha mu nyarukije mu bamugize neza turafise uwundi munywanyu muri radio ijwi rya America kiturindiriye Edi
kimwe na bimwe bimwe bariko baravuga kwereke kuko umwera uvibukuru abanyepolitike aba bayobozi b'igihugu igihugu gitunganijwe kugira ngo ibyo ingene igihugu bagitunganije bigire ingaruka nziza ku munyagihugu kuko umunyagihugu ntakora isabune umunyagihugu ntakora impuzu umunyagihugu ntakora umunyu ibyo byose bituruka hejuru ukugene leta itunganijwe abavuga rero ngo abanyagihugu ngo ntibabibona barabibona jewe nacyo ndaje mu banyagihugu none jewe sindi umwana w'umunyagihugu aba bose bari ngaha mu muji sabana b'abanyagihugu mbega umunye politike aherahe agahererahe aba bantu bapfa ngaha mu muji aba bantu bapfa hariya mu gihugu hagati igihe abantu bagiye gusaba impapuro ku ikomine bakabanza kubaka igihumbi hakubaka amajana atanu bakabaka cumi hakubaka bitanu igihe umunyagihugu agiye kwandikisha umunyeshuri umwana wewe mu ishuri bakamwaka amafaranga azi neza yuko agomba kwandikwa kubusa igihe umuntu agiye kuvuza umwana bakavuga ati ni bya gusa ariko bakamwaka amafaranga mbega mubona yuko iyo politike yashyizweho n'igihugu yashyizweho n'abanyepolitike yuko atangaruka ifise ku banyagihugu yuko ibyo byose abanyagihugu batabibona yuko badafise icyo bagaya jewe rero nagira ngaruke ntibafata abanyagihugu yuko ari bijuju kuko nka jewe mpfuye abanyagihugu bo ku gatumbi wacu barabimenya bene data barabimenya kandi bose z'abanyepolitiki ariko barababara ibi byose biba ngaha muri iki gihugu ntagira uwibaza ngo abanyagihugu ntibibashikira birabashikira nyene nabo nyene baratuntuye nabo nyene barababaye nicyo gituma jewe uwo muntu avuga ngo abanyagihugu bamerewe neza mu gihe tuvuga yuko korupsiyo ikomeye cyane ngaha muri iki gihugu mu gihe tuvuga neza yuko
ikibazo cya ruswa president ndayizeye ni ikibazo gikomeye cyane rwose tuzorongera
muri iki gihugu
mwanya
gituma nibaza yuko natwebwe tugomba kwegera neza abanyagihugu tubabaze uwo muntu avuga ngo nta kibazo bafise agenda babaze niba atagihugu atabibazo bafite
reka
duhe mu gihugu barambaze ibibazo bitari bi
reka duhe ijambo na Edi mukanye gatoyi cyane rwose umuntu umwe murafite ikibazo murafite icyumviro
yego ndavuga ikibazo
nyarutsa umwanya wagiye
bo mbona n'umwanya ugiye ariko cyamunda agitangura kuvuga yigeze kuvuga yuko ngo abantu baba ariko babeshe yuko ngo senarede tabitatumye desk ibazo kimwe eske senarede yoba iriho canke yemewe nimba iriho kubera iki none itatumiwe canke ko yavuze yuko umuhuda agiye kubonana na batatumiye azobonana n'abande ko yavuze yuko sinarede yari yaserikiye ari mu kibazo canje cyari gihagaze aha sinarede yoba iriho canke ibaho nimba ibaho ifirongowe n'abande kubera iki batatumiwe
ikibazo
canje kiraho
Richard mukanye gatoyi cyane amasegonda 30 inyishu
sinarede iriho kandi nikimenyamenya yari hari yarusha niho bari bari bose nabivuze mu ntango ubutara hari numugambwe MSD gusa ariho baratumiwe nta kintu nokongera
ko urakoze reka ijambo rya nyuma turihe president ndayizeye agira icavuze ku cyane cyane kuntu yabonye ibyo biganiro mwarimu abisabye
Frederick birashobora kuntwara umwanya kuko ndabona hari ibintu byinshi batazi abo bantu ku bintu kukuntu byagenze hari ubwa mbere nuko mu kugira ngo abantu batumire hariho ibintu bibiri ujya mu mabanga wa East African Community libera yatubwiye yavuga ati abanyagihugu abakuru b'ibi bihugu bavuga yuko abantu bagomba gutumigwa ari abantu bemewe n'inzego z'igihugu niko yatubwira akatubwira ati nukuri muravye ishyirahamwe mpuzamakungoni rivuga yuko abantu bose bagiye
ibaza ku murongo wa perezida Damien Ndayizeye usano usubiye gucika ariko ndabona nakanya kari katujanye nashaka gushimira cyane rwose abatumire bacu president Damien Ndayizeye yahoze atwara Burundi tukadushimira cyane rwose na Richard Chiramunda nawe nyene yigoye akaguma ngaha umwanya kwiye kugira ngo ashobore kwishura ibibazo ikaduhe n'ibyiyumviro bishasha byerekeye ibiganiro byahuje Abarundi ka imibonano yahuje Abarundi turashimiye rero na engineer yadufashe mu buhinga bw'ivyuma tukadushimiye na Innocent Kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro n'amatelefone yose turashimiye inshuti mwese mwateze amatwi radio Ijwi rya Amerika uyu munsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza.